mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru: ikibazo cy'abanyeshuri b'Abarundi n'Abanyafurika muri rusange bicwa mu Burusiya, bambasaderi b'ibihugu bya Afurika i Moscou bateranye uyu munsi kugira ngo bakigire hamwe.
Make twaciye hirya n'ino icyo kibazo n'abandi n'ibindi bihugu biravuga ibibazo bagiye barahura nabo. Hari abakubiswe, hari abahakiswe, hari n'uwo bavuga ko barashe.
Uyu ni ambasaderi w'u Burundi mu Burusiya, Edouard Bizimana, wari wasabye iyi nama na bagenzi be b'Afurika. Mu Rwanda umunyemari Alfred Nkubiri arasaba kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuburanishwa n'inkiko mpanabyaha. Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bananiranwe ku masezerano y'ubucuruzi. Australia yahagaritse igeragezwa ry'urukingo rwa virusi ya corona kubera ingaruka mbi batari biteze. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru atabacika turayabagezaho, kandi twanayabateguriye turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ijwi rya Amerika, aya makuru tuyahere mu Burusiya. Abapolisi batandatu bakomerekeye mu gitero cy'umwiyahuzi mu majyepfo y'igihugu. Fidele Niyongabo arakomerezaho.
Abapolisi bakomeretse no musi wa gatanu igihe umwiyahuzi yituritsa na bombe hafi y'ibiro by'ipolisi mu ntara ya Karachayevo, Cherkesia, mu bumanuko bw'igihugu. Itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya Interfax rimenyesha ko bombe yaturitse ubwa mbere hanze y'ibiro by'igipolisi no musi wa gatanu, ta muntu n'umwe yakomerekeje. Igihe abapolisi baza muri ico kibanza gutohoza ibyabaye, umwiyahuzi yabegereye acaraturitsa bombe yamuhitanye. Intara ya Karachayevo, Cherkesia yo muri Chechnya n'izindi ntara mu karere karimo umutekano muke ka Kokaz zaragiramiwe n'ibitero vya bombe hamwe n'ibindi bitero vy'intagondwa z'abayisilamu. Bamwe muri bo barahiriye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislamu.
Muri Australia, leta yahagaritse urukingo rwa COVID-19 rwari mwigeragezwa nyuma yuko abaruhawe bagaragaje ibimenyetso bimeze nk'ibya virusi ya sida kandi ntayo banduye. Eugenia Mukankusi aratubwira ibindi.
Igeragezwa ry'urukingo rwa COVID-19 ryahagaritswe n'iry'urukingo rurimo gukorwa na kaminuza ya Queensland ya Australia ifatanyije n'isosiyete CSL. Rwari rukenewe nk'igisubizo kuri iki cyorezo, kandi guverinoma yari yasinye amasezerano yo kugura doze miliyoni 51 z'urukingo. Ubusanzwe bifata imyaka mbere yo kugera ku rukingo, cyakora COVID-19 yatumye abashakashatsi basiganwa kugira ngo babone urukingo rwakora kuri iyi ndwara. Guverinoma ya Australia nayo ntiyatanzwe, ariko yatangaje mu buryo butunguranye ko ihagaritse igeragezwa ry'urukingo rwarimo gukorwa na kaminuza ya Queensland. Mu cyiciro cya mbere mu kwezi kwa karindwi rwari rwatangiye kugeragezwa ku bantu 216. Ibyiciro bibiri byagomba gukurikira byahagaritswe. Urwo rukingo rwa kaminuza ya Queensland rwari rumwe muri enye zashoboraga kuzahangara virusi ya corona. Guverinoma ya Australia yatekerezaga kuzarukoresha mwaka utaha hamwe n'urwa AstraZeneca rwa kaminuza ya Oxford. Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yagize ati: icyemezo cyo guhagarika igeragezwa ry'urwo rukingo rirarushaho guha abanyaustralia icyizere ko turimo gukorana ubushishozi mu bijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Cyakora zimwe mu mpuguke zifite ubwoba ko rubanda ishobora kutazagirira icyizere gahunda y'inkingo. Guverinoma yari yavuze ko amasezerano ya Australia ajyanye n'inkingo zizaba zihagije kuri miliyoni 25 z'abaturage, nubwo rumwe cyangwa ebyiri zitagera ku ntego.
Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ifatiye ibihano igihugu cye byaba ari ukugisuzugura. Fidele Niyongabo aratubwira impamvu.
Perezida Erdogan yatangaje no munsi kwa gatanu ko gufatira ibihano igihugu ciwe kubera caguze ku Burusiya ubuhinga bwo kwivuna ibigwanisho vya misile S-400 koba ari ukutubaha igihugu kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ihari Atlantique OTAN. Ni nyuma y'uko hari amakuru atangajwe avuga ko Amerika yiteguriye gufata iyo ngingo mu bishobora kuzotosekaza kurushiriza imigenderanire yayo na Turkiya. Igihugu cya Turkiya caguze ku Burusiya ubuhinga bwo kwivuna abansi bwa misile S-400 mu mwaka w'2019. Abategetsi ba Turkiya bavuga ko ivyo bitageramira ibihugu bicuditse byo mu ishyirahamwe OTAN. Yamara abategetsi ba Leta ya Amerika siko babibona mu mwaka uheze barakuye icyo gihugu mu mugambi werekeye indege z'ingwano F-35. Umwe mu bategetsi ba Amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko Perezida wa Amerika Donald Trump yahaye abafasha biwe uburenganzira bwo gufatira Turkiya ibyo bihano. Ibinyamakuru vyo mu gihugu cya Turkiya vyatangaje amakuru avuga ko Perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan atabibazo yigeze agira mu kiringo c'imyaka 4 Perezida Trump yari mu mabanga yiwe kandi ko Joe Biden yatowe kuba Perezida wa Amerika amuzi neza.
Fidel Niyongabo buretse kugenda utujyane muri Ethiopia aho abakozi b'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi ibiri ibaguye mu ntambara yo mu ntambara ya Tigre.
Ayo mashirahamwe yatangaje no munsi kwa gatanu ko abakozi bayo bane bishwe. Ivyo bibaye mu gihe Leta ya Ethiopia n'ishirahamwe yavuze amakungu ONU tabona kumwe ububabare butera bwiyongera bw'abanyagihugu ifungurwa n'ibindi nkenegwa vyararangiranye abantu miliyoni n'imiliyoni. Ishirahamwe rijeje gutabara Danish Refugee Council ritangaza ko abakozi bayo bane bishwe mu kwezi guheze mu ntara ya Tigre. Yamara kubera iyo ntara yugaye ku makungu hamwe n'umutekano muke uyirangwamwo iryo shirahamwe yashoboye kuvugana n'imiryango yabo. Muri ico gihe ishirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee rivuga ko ririko rirondera kwemeza urupfu rw'umwe mu bakozi baryo. Amashirahamwe ajejwe gutabara agabisha kunzara ibitero ku mpunzi bitera vyiyongera hamwe n'imiti n'izindi fashanyo biriko rirarangira ku bantu isinzi babikeneye mu buryo bwihutirwa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Fidel Niyongabo turacyakomezanya atubwira ukuntu Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko bishoboka cyane ko igihugu cye gishobora gusohoka mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe nta masezerano bagezeho mu byerekeye ubuhahirane.
Ivyo Boris Johnson yabitangarije hamwe n'umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen uno munsi kwa gatanu. Mu gihe hasigaye indwi zitatu ngo ikiringo ntarengwa ko c'itariki 31 y'uko kwezi kw'12 gishike, Ubwongereza bwavuye mu muryango w'umwe bw'Uburayi mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze. Yamara bwagumye mu isoko rusangi ry'uwo muryango mu kiringo mfata kibanza kizorangira ku itariki 31 z'uku kwezi kw'12. Impande zombi zitangaza ko zishaka gushika ku masezerano mu vyerekeye budandaji imbere y'uko ico kiringo kirangira. Yamara izo mpande ntizashoboye kumvikana gushika. Izo mpande zahaye umwanya w'ibiganiro gushika ku munsi w'Imana ku muhingamo kugira bigire ico bishikako. Mu gihe Ubwongereza bwova mu muryango w'ibihugu by'Uburaya atamasezerano ashitswe ko kubijanye n'ubudandaji bizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'ibihugu by'Uburaya zohungabanya kandi amasoko y'imitahe muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Yameza nashize abanyeshuri batatu b'Abarundi n'abandi banyafrika barishwe mu Burusiya. Uyu munsi bambasaderi bahagarariye ibihugu bya Afrika i Moscow bateranye kugira ngo baganire kuri iki kibazo. Ambasaderi w'u Burundi mu Burusiya Edouard Bizimana niwe wasabye iyi nama. Aba ambasaderi baratangaza ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubu bwicanyi bwibasira abirabura muri rusange mu Burusiya buhagarare. Ambasaderi Bizimana yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije inama ikirangira mu kanya gashize. Aratangira avuga icyamuteye gusaba inama na bagenzi be bandi ba Afrika.
Njana matwaitu mnyako kubera mwako mwai wonye mwiko minata yacu y'Abarundi twaragize ingorane tulabura abanyeshure mwujo butaboneka na neza hanyuma kubera byateye ubwoba abanyeshure b'Abarundi la kominote hanyuma n'abandi bava mu bindi bihugu nyene muri Afrika baragira ubwoba hanyuma tubona yuko biba byiza natwe nk'abaserukira ibihugu byacu boja hamwe tukagira icyo tuvuze n'icyo dukoze n'icyo dufunditse kugira ngo dukorane n'abatwara kino bihugu hanyuma dufashe mu kugarukana icyizere mu banyeshuri bacu mu komite yacu kugira ngo bumve ko bashyigikiwe.
None murashaka kutubwira icyo mwapfunditse mu iyo nama?
Ego muri make twaciye hirya nino icyo kibazo n'abandi n'ibindi bintu biravuga ibibazo bagiye barahura nabo hari abakubiswe hari abakicwe ibyo byose rero hari n'uwo bavuga ko barashe Imana yarakinze ntiyapfuye mugabo yarababaye rwose n'uwo muri mu gihugu cya Congo hanyuma rero twatahuye yuko atati ikibazo cyaba umuntu umwe kitaraba Burundi gusa kirara twese aricyo gituma twumvikanye yuko tuzokwegera abategetsi ba hano kugira ngo turabe ibyo twukorera hamwe kugira ngo duhumurize abanyeshuri duhumurize rekominate zacu kugira ngo bumve yuko bashyigikiwe hanyuma twumvikanye yuko twokumvisha abapayidara barushya yuko twukorera hamwe kugira ngo ibi bigabanuke bihagarare kugira ngo imigenderanire yacu n'icyo gihugu ntitosekare kuko ababikora n'abantu b'ibihugu b'igihugu cy'Uburusiya badashaka ko Rusiya n'ibindi bihugu byongera neza aricyo bituma rero twavuze tuti tubegere dukorere hamwe hanyuma turabe ingene imitima yasubira mu nda.
Abategetsi bakoranye n'abategetsi cyane cyane baserukira ibihugu byo muri Afurika ubwo bwicanyi bwo wari ubwicanyi burondera abanyafurika gusa?
Tuwe mu bisanzwe hari abo usanga batifuza yuko abanyamahanga baba ngaha abanyafurika gusa nibaza ko tushobora kuba hari n'ibindi bihugu bagirirwa nabi naho tutabyumva batabivuga cyane ni ukuvuga yuko ari abantu usanga bavuga bati ntumbure baje kudutwara ubuzi baje kudutwara ibintu byacu n'abantu bataramenya yuko isi yabaye yegeranye rwose bijya bita village ubu abantu bose bakanywana bakagenderanira abo rero hari abantu batarabyumva yuko ibihugu cyabo hari abandi bazayo hari nabo usanga mbere bavuga yuko atabarusiya bari mu bindi bihugu urumva ko ari abantu bacugaranywe bakeneye guhugurwa.
Turetse iyo ngingo yo gukorana hagati y'abaserukira ibihugu byo muri Afurika ikindi mwibaza cyokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bugirwe umuziro ni nk'ibi?
Cyane cyane ibyo twavuze ni uko twohimiriza abatwara kino bihugu kugira ngo nabo bahimirize bigisha abanyagihugu babo babumvishe yuko abari ngaha atari abaje kugira nabi atari abasi ari abagenzi kandi baje kugira ngo imigenderanire itere imbere ni cyane cyane icyo twavuze kugira ngo hanyuma aho hazoba habonetse yuko atamutekano uhari ukwiye nako abo batari igihugu cya hano bagerageze imbata z'umutekano bawongereze kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibize biraba kuko bigiye biraba usanga abantu bamvira nabi kugira ngo hanyuma bitazotuma imigenderanire yacu itosekara.
Mu majambo make mu gusozera mutubwire inyuma yahamubwira iyo nama murasa kizera ko ubwicanyi bukorerwa abanyafurika cyane cyane bugiye kugabanuka?
Nibaza yuko nibabishyiramo ingufu bizogabanuka kuko barambwiye imbere y'uko nshikino mu myaka ya 90 byarigeze kuba ari ibintu ubwicanyi burenze cyane ku buryo atamunsi w'ijana atabantu ngira ngo nka 10 babuze bibishwe mugabo ubutegetsi bushasha bwari buhuje barashyizemo ingufu cyane ku buryo ababikora bafatwa bagahanwa ni ukuri ibyo byacu bigabanuka rwose ngira ngo n'iki kiza cya koronavirusi ngira ngo kirajyamo kubera abantu usanga bakenye ababiri birakingira ngo abantu barimo barafite ibyo badusumbya cyangwa baje kudutwara no kudufasha hariyo n'ugushaka kuko
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Umunyemari ukomeye Alfred Nkubiri arasaba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo I Kigali kwiyambura ububasha bwo kumuburanisha. Aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Avuga ko urubanza rwe rwagombye kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuburanishwa n'urukiko mpanabyaha. Ni inkuru ya Erika Bagirubusa.
Inzitizi y'ibura bubasha ry'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwo kutaburanisha urubanza rw'uyu munyemari w'umunyarwanda bwana Alfred Nkubiri abamwunganira nawe ubwe bayizamuye bashingiye ku miterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Bayizamuye mu gihe umucamanza yari yiteze ko atangira kuburanisha urubanza mu mizi. Barashingira ku ibaruwa bavuga ko yanditswe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka igaragaza imiterere y'amasezerano kompanyi Enasi ya Nkubiri yari ifitanye n'iyo minisiteri. Muri iyo baruwa abanyamategeko bavuga ko iyi minisiteri yasabaga ko Enasi itarubahirije amasezerano inzego z'iperereza zayifasha kwishyuza umwenda Nkubiri yibereyemo. N'umwenda ungana na miliyari 2,050,000 z'amafaranga. Bisunze ingingo z'amategeko abunganira Nkubiri bakavuga ko uburyo bwo gukemura ibibazo hagati ya ministeri na kompanyi Enasi bwashingira ku masezerano. Basobanuye ko nta muntu ushobora gukurikiranwa ku manza z'inshinjabyaha kubera kunanirwa kwishyura umwenda gusa. Umunyamategeko Habati Rubasha, umwe mu banyamategeko bane bunganira umunyemari Nkubiri, yibukije ko ikibazo kikimara gufata indi ntera leta yashyizeho itsinda ryo kugisesengura. Yibutsa ko mu nama iryo tsinda ryatanze harimo ko abagomba gukurikiranwa kompanyi ya Enasi ya Nkubiri itarimo. Ashingiye ku mategeko agenga itangwa ry'amasoko ya leta, yavuze ko Enasi ari kompanyi y'ubucuruzi ifite ubuzima gatozi, bityo ko bitumvikana ukuntu hakurikiranwa bwana Nkubiri ku giti cye kandi amasezerano y'ubufatanye kompanyi yarayagiranye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Asobanura ko ibibazo bivutse muri kompanyi bitagombye kuryozwa umunyamigabane ku giti cye, ahubwo ko babirebe iyo kompanyi. Abo banyamategeko bagashingira kuri ayo masezerano Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagiranye na Enasi, bakavuga ko urubanza rwagombye koherezwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko arizo basanga zifite ububasha bwo kuruburanisha. Ahawe ijambo bwana Nkubiri wari muri gereza ya Mageragere atagaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ibibazo byakunze kuvuka bishingiye kuri iryo koranabuhanga, yumvikana nawe ashimangira inzitizi y'abamwunganira. Yasabye umucamanza kubanza kuyisuzuma mbere y'urubanza mu mizi. Nkubiri yavuze ko yatunguwe n'uburyo ubushinjacyaha bwamureze mu manza z'inshinjabyaha bwirengagije amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Minisiteri yo kugemurira amafumbire abahinzi. Nkubiri kubera ibibazo by'uburwayi amaranye iminsi yakunze kumvikana mu ijwi ry'umuntu w'intege nke ku buryo byanagoranaga kumwumva mu buryo bw'ikoranabuhanga, yabwiye umucamanza ko mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi harimo ingingo zivuga ko havutsemo ibibazo impande zombi zibikemura mu bwumvikane. Vikane avuga ko arinze agira imyaka 69 nta handi agaragara mu bibazo by'ubuhemu mu nkiko. Naho ku ruhande rw'ubushinjacyaha rwo rusanga urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza, uru ruhande ruvuga ko rwareze Nkubiri rushingiye ku bikorwa by'iperereza ari nabyo byabaye intandaro yo kumukurikirana. Busobanura ko ibyo bikorwa byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'ubufatanye ari nabyo bigize ibyaha. Ubushinjacyaha bugaheraho busaba urukiko gutesha agaciro inzitizi yazamuwe na Nkubiri n'abamwunganira, maze rugategeka ko rufite ububasha bwo kumuburanisha. Umurongo ubushinjacyaha buhagazeho ni nawo bwunganizi bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi buriho. Uwunganiriye Minisiteri yabwiye urukiko ko iyi nzitizi y'ibura ububasha bw'urukiko Nkubiri n'abamwunganira bayizamuye mu mugambi wo gukomeza gutinza urubanza, agasaba ko nta shingiro yahabwa. Nyuma y'impaka ndende umucamanza yasubitse iburanisha avuga ko agiye kwicara agasesengura imiburanire y'impande zombi akazabona kuzifata icyemezo ku yindi tariki. Umunyemari Nkubiri aregwa ko yagiye anyereza amafumbire yaragenewe abahinzi mu bice bitandukanye mu turere dutandatu tw'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Aregwa ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura abahinzi amafumbire we yahimbaga intonde z'abahinzi akanabahimbira imikono igaragaza ko amafumbire yabagezeho leta ikamwishyura amafaranga. Umunyemari Nkubiri avuga ko wafataga ifumbire wese yabanzaga kwerekana itike yabaga yarakozwe na Minagri agahakana ko nta mashini yagiraga ikorezo tike. Avuga ko mu mwaka w'2014 hari abakozi ba leta bamusabye ko bahindura amasezerano y'imikoranire hagamijwe ko bongera amafaranga yari kujya bindonke zabarabyanga. Avuga ko ari nayo nyirabayazana wa byose kandi ko icyo gihe yandikiye ibaruwa ministri w'ubuhinzi n'ubworozi ariko ntibyagira icyo bitanga. Kuva mu mwaka w'2008 leta ivuga ko yahombejwe miliyari zisaga 9 z'amafaranga. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 cyemeza niba afite cyangwa adafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Nkubiri. Aha bagira ubusaji bw'ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Abarundi b'impunzi muri Tanzania bakomeje gutahuka ku bushake bwabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yasuye inkambi ya Nduta kureba uko bitegura gusubira mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde nase ni imiryango 120 igize abantu 350 ariko hatahutse hafi igice cyabo abatashye bagiye mu ntara z'Amakamba, Rutana na Ruyigi. Amakuru dukura mu nkambi ya Nduta avuga yuko ibitigiri bike by'abatahuka bibana n'uko benshi muri bo babona yuko icyo bahunze kitarakemuka naho bahimirizwa gutaha. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze biyandikishije gutahuka bariko baritegura.
Ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka, abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze, ibirengeti baduhaye byaraheze, amasafuriya baduhaye yarahetse, benshi bagiye bagenda bayikorako. Umuntu rero abonye hajya abuze hajya mikabana acavuga ati reka nkunguke, agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Yewe ndi mpunzi sanwe ndi umukenyezi abangahinduta bijanye n'ihunguka turiko turabona suko benshi bagenda banezerewe bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe gusa kimwe gusa tubibayemo uko nyene. Ingorane ya mbere dufise nta bintu dufise byo tujyamako byarahetse, nta n'icyombo tugisigaranye twokoresha guduteke. Iyo hageze rero aho turimo turaronderera ingabana ucyura bidusombowa, hageze nubundi mu kuryama bikatugora, wagira utubazo tunaturiya bivanye no kunja noneho byose bikacya bigorana kuko injya turonka muri make turazigihenguruka ariko kubera yuko tuguma kunja imwe abana bacha batugora, hagera kuzoja gupokera iyo njya abo bana nabo batakiyumvamo bikatugora ukuntu tworondera ibindi byo gukaba. Aho rero turahafise ikibazo cyane kandi ari kiriko kiranatuma benshi bahunguka kucuraba tijembo na nongaha ndahagwa n'ubundi ntahe byose n'imiruho gusa cyuvuga ati nta sitakira umuzimba reka ngende.
Kubwizo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi Hasel.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania bodufata neza kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitari neza. Haba tubona amahoro abonetse neza gose nyine nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse burundi ni mutahe.
Icyo dusaba twege tutarahunguka, dusaba yuko umutekano waboneka kugira tugende nk'ubu hataragera yuko natwe tugirane. Erega natwebwe impunzi tutabona yuko amahoro ariho ngaha nitwohaguma kubera tuvuga ati hose ngo barapfa.
Ikindi dusaba UN ni uko yotworohereza mu kuronka ubuzima bwiza mu bijyanye n'ifungurwa, ukuntu twoza turaronka ibikoresho bikwiye, uburyamo bukwiye, kuko nk'ibyo twagiye turaronka kuva dushyitse ubu byaraduheranye, ubu ntidusigaye turonka n'icyo twojyamako cyangwa nk'icyo twokwifuka.
Mu mpera z'ukwezi guhera kwa 11 y'umwaka w'2020 umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania cyitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ahuriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania mu ntara ya Kigoma, aho baganiriye iby'ubutunzi n'ibijyanye no gutahukana impunzi z'Abarundi.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira, kubera ntacyo dufise tunyegeze. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ufise amaso nabwirwa ngora ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Ubu butumwa bwa Leta ya Tanzania, ubu butumwa bwa Leta y'u Burundi. Nta mpungenge mfise kuri iki, ndiko ndababwira.
Ubitigiri vya nyuma vyatanzwe na SR mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'2020, impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 150,000. Mu nkambi ya Mutendere yasigayemwo abarenga gato 270,000, Nduta barenga gato 70,000, na Nyarugusu 50,000. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovili, ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. None imikino na sport mu Rwanda. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru yakomeje uyu munsi kuzageza ejo bundi ku cyumweru. Mu mupira w'amaguru kandi irushanwa rya Sekafa ry'amakipe y'ibihugu ku batarengeje imyaka 17 rizatangira ejo kuwa gatandatu i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Naho muri basketball, ejo kuwa gatandatu hateganyijwe amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Ferwaba. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira aya makuru yose.
Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Uyu munsi kuwa gatanu hasozwaga imikino y'umunsi wa gatatu kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya Marine FC yanganyije na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe. APR FC yatsinze Kivu Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Ejo kuwa kane hari habaye imikino ine. Musanze FC yatsinze Etincelles FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu. AS Muhanga yanganyije na Gorilla FC busa ku busa kuri Stade Muhanga. Ikipe ya AS Kigali itsinda Mukura Victory Sport ibitego bibiri ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Nyamata, ikipe ya Police FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe. Muri shampiyona ikiri mbisi, imikino imwe n'imwe iragenda isubikwa kuko hari amakipe nka Lyon Sport yatangiye kubonekamo abakinnyi banduye virusi ya corona. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda buvuga ko abantu bose bazadohoka mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bazafatirwa ibihano. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe François Regis Uwayezu.
Usibye amakipe, abasifuzi basifura imikino mbere y'uko basifura na ba komiseri b'imikino, Ferwafa ibanza kubapimisha abagaragaye ko nta bwandu bafite akaba aribo bitabira umukino. Abafite aho bahurira n'ikibuga, abanyamakuru bafotora, babanza gusaba uburenganzira ariko bakabanza no kwipimisha bikagaragara ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Murumva ko ingamba zihari ubundi zishyizwe mu bikorwa na buri wese bireba, nta mpungenge zaba zihari ko amarushanwa yabaho kandi akagenda neza. Ariko mu gihe hazabaho kwica ayo mabwiriza, uzabikora wese azafatirwa ibihano kandi bikomeye.
Ejo ndi ku cyumweru ndetse no kuwa mbere y'icyumweru gitaha, shampiyona izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kane. Tukiri umupira w'amaguru, ejo kuwa gatandatu mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Sekafa rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17. Imikino izabera kuri Stade Umuganda i Rubavu ikazarangira ku itariki ya 22 muri uku kwezi kwa 12. Amakipe 7 niyo azaseruka muri irushanwa rya Sekafa y'abana, ariyo u Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Djibouti, Sudani y'Epfo na Ethiopia. Muri basketball, ejo kuwa gatandatu hateganyijwe amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda. Ku mwanya wa perezida w'iri shyirahamwe hari umukandida umwe rukumbi ariwe Desire Mugwiza, umaze imyaka hafi 10 ari kuri uwo mwanya, akaba yifuza kuyobora manda ya kane. Aya matora abaye nyuma gato yuko umutoza w'ikipe y'igihugu Vladimir Bosniak yirukanywe nyuma yo gutsindwa nk'abadahari mu majonjora y'irushanwa rya Afrobasket aheruka kubera mu Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu, aya makuru nahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.